Abikorosayi ikigabane cya kane. Bashebuje, namwe nimugirira abakozi banyu bigororotse n'ibibereye, kuko muzi yuko namwe mufite shobuja mu ijuru. Mukovye mu gusenga, mukuye mu maso, mushima, kandi natwe nyine mudusengere, kugira ngo Imana itwugururire urugi rwo kuvuga ijambo ryayo, tuvuge ibanga rya Kristo iryo mbohewe, kugira ngo ndariserure nk'uko nkwiye kuvuga. Mugendane ubwenge kubo hanze, mugura uburyo mu bugwiza, imvugo zanyu zamane ubuntu bw'Imana, zirunzwe umunyu, kugira ngo mumenye ingene mukwiye kwishura umuntu wese. Tukike umuvukanyi dukunda, umukozi w'umwizigirwa, dukorana mu Mwami wacu, azobiganira ibyanjye byose. Wowe ndabatumye kuko bw'ibyo nyene, ngo mumenye ibyacu, kandi ngo aremeshe imitima yanyu. Ndamutumanye na Onesimo umuvukanyi w'umwizigirwa, uwo dukunda yavuye iwanyu, bazobiganira ibyino byose. Arisita ariko uwo dusangiye umunyororo, arabatasha. Na Mariko, mwene se wabo wa Barunaba, arabatasha. Umwe mwabwirizwa ibyiwe, niyaramuka aje iwanyu muzomwakira. Na Yesu ari we Yusito, arabatasha. Abo bonyine bo mubahimbwiye ko wacu ubugabo nibo bakorana nanjye ku bw'ubwami bw'Imana, kandi bamaze umubabaro. Epafura w'iwanyu, umushumba wa Kristo Yesu, arabatasha. Yamabarwanira mu gusenga kwe kugira ngo mushikame, mutunganye rwose, mumenya neza mudakekeranye iby'Imana igomba byose. Ndamushingira intaye yuko abagirira umwete mwinshi, mwebwe n'abi Laodikiya n'abi Hiyerapoli.
Luka, umuganga akundwa, na Dema, barabatasha.
Mu ntahirizo bavukanye b'i Laodikiya, na Numfa, n'ishingiro ryo mu nzu yiwe, kandi kiceti nimwaheza kugisomerwa. Muzokwitwaririke ko gisomerwa ishengero ry'i Laodikiya, kandi namwe muzosome ikizovy'i Laodikiya nyene, kandi muzobarire Arukipo muti, urabe igikorwa cy'ubusuku wahawe mu Mwami wacu ucuzuze. Uku niko gutasha kwanje Pahulo, kwanditswe n'ukwanje kuboko. Mwibuke iminyororo yanjye, ubuntu bubane namwe.